Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nchuti bakunze muteza matwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu iganiro ikiganiro wanyu mu ntara. Ikiganiro wanyu mu ntara cuno musi kiremeshereje mu studio ya 18 kirongwe na Jewe Diane ninahaze.
Nawo kwihangana gute washaka kukirirwa inzara ati ndateka ku mugoroba n'indabiregere bizogere kukundi kweze ntigikunda kasha tuvuga ati tuze turiyungana nyene turabe yuko tutogera kukundi kweze dufite inzara abana bapfa n'inzara.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi mikambi ya Rusenda ari mu majepfo y'intara ya Kivu muri Kongo bijukiye kuja kurondera ico bakora mu mihano itandukanye muri ako karere kugira ngo bashobore kuronka ico bafungurira abana. Iyo nkuru irimuze tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi manze ndababwire muri make ku mugambo uri ku butegetsi mu gihugu cya Afrika y'Epfo ANC umenyesha ko uza kwisokora mu nama y'iminsi itandatu itegekanije gutangura kuri uno wa gatanu. Ejo zatangajwe n'umutegetsi yakomeye mu mugambwe ya ANC nyuma ya maroregwa atari make yagirizwa uwo mugambwe na Perezida Jacob Zuma aramutswa ico gihugu. Perezida Jacob Zuma yagirije kugira ibiturire mu gihe bitigira iby'ubushomeri mu gihugu biri hejuru cane ubutunzi nabwo bukaba bugeramiwe. Umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe ANC Gwede Manteshe yabwiye amenyeshamakuru kuri uno wa kane ko bizomushigwa ko muri iyo nama ko bizoshimikirwa ko muri iyo nama itangura kuri uno wa gatanu ari bijanye n'ubutunzi bw'igihugu gutunganya gushasha ivyerekeye amatongo ivyerekeye indero no kugwanya ubugizi bwa nabi. Leta z'ubumwe za Amerika zatangaje ko iriko iratunganya amategeko mashasha kubijanye n'ingenzi zituruka mu bihugu bitandatu bituyemwo abayisilamu. Ayo mategeko yerekeye uburyo abanyagihugu mu gihe cyo gusaba impapuro z'ingenzi visa bategerezwa kuba bafise umuntu wo mu muryango wabo canke ishyirahamwe rikorera muri Amerika kugira ngo bashobore kuronswa izo mpapuro. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba Amerika kuri uno wa kane aho bavuze kandi ku buryo abakozi bo mu biro biserukira Amerika bategerezwa kuvyifatamwo ku bihugu vya Irani, Libya, Somalia, Sudani, Siria na Yemen. Ayo mategeko yatanguye gushigwa mu ngiro isaha zibiri z'umugoroba kuri uno wa kane. Abategetsi b'ibihugu by'Iburaya berekanye kuri uno wa kane ukwiyemeza kwabo kubijanye no kubahiriza amasezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatewe ko igikumi Paris mu Faransa mu mwaka uheze Accord de Paris. Uko kwiyemeza kw'abategetsi b'ibihugu by'Iburaya kubaye imbere y'inama itegekanije guhuza ibihugu bigize umugwi G20 chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yabwiye amenyeshamakuru kw'ababaje nuko Amerika yavuye muri ayo masezerano y'i Paris ariko akizera yuko ibihugu byose bisigayemwo bizoyubahiriza. Ijwi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibiti 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumva iganiro ryacu muciye ku rwa internet yacu ari uwezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze ni Rwanda.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ari ho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara ncuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya majepfo ya Kongo zivuga ko udufungurwa duke bahabwa mu ikambi turi mu bituma basohoka inkambi bakaja kurondera ico rirenza mu mihana itandukanye ya Kongo. Ivyinshi kuri no nkuru no munyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri Kongo.
Mumihana imwe n'imwe yo muri territoire ya Fizi usanga yiganjemo impunzi z'abarundi ziba mu Rusenda aho zivuga yuko zisohoka inkambi mu rwego rwo gushakira imiryango yazo imibereho myiza mu gihe baba bategereje ibiribwa bahabwa n'ishyirahamwe impuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM kwashatse kumenya impamvu nyamukuru zituma izi impunzi zigenda zisohoka inkambi maze tugenderera umuhana wo kuri Mugondo no mu Rutabura imwe mu mihana yiganjemo impunzi z'abarundi zikora imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani
impamvu zituma tuza hano kurondera akazi nukuri izo mfungurwa badupokeza ntizitugeza kukundi kwezi nawo kwihangana gute washaka kukirirwa inzara ati ndateka ku mugoroba ndabiregere bizogere kukundi kweze ntigikunda nibishika kukundi kwezi rero tukasha tuvuga ati reka tuduge tuze kuraba ko twokorera dufungurwa tuze turiyunganya nyene kugira ngo turabe yuko tutogera kukundi kwezi dufite inzara abana bapfa n'inzara
nubwo izi mpunzi z'abarundi zikora urugendo rw'amasaha arenga 3 n'amaguru kugira ngo zigere aho zikorera imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani zemeza neza ko ibyo zivana muri iyi mirimo zikora biruta kwirwa mu nkambi zicyaye
umuntu agenze ku kwezi ngaho umuntu arashobora kuba yo kwinze z'ibihumbi bishika nka 50 cyangwa nka 40 bivana n'ukuntu ubuzi umwe bugenda buboneka cyane
tuzi urugendo rw'amasaha 3 wabuda shawe kugenda kwahaza amasahani tumaze kuhashika tuhashika turushe tukaruhuka bakaduhicumbi tukabanza tukaruhuka bwace tugakora
mukora ibiki nibiki babahemba gute
turarima twemeranije amafaranga bakaduha amahera twemeranije ivyo kujya bakaduha ivyo kujya
none se ko kumunsi ukorera ngahe uhavana amafaranga angana gute akumara iki mu nkamba amafaranga ukorera
ku munsi ndankorera ibihumbi bibiri ibyo bihumbi bibiri iyo mbikoreye nkabitahana nkabishikana mu nkambi bifise icyo bimarira biranyunguruza
watangiye kuzanga ryari
yewe ndahatangiye kuno kwezi jewe ku ruhande rwanje mpatangiye kuno kwezi ariko maze kubona ko harakarusha kubahora bahaza
nakaye karusho gahari
akarusho gahari icyo bashaka n'icyo baronka bashatse ibyo kujya barabironka bashatse amafaranga bakayaronka ivyo vyose n'ibintu bishobora kugufasha ubigejeje mu nkambi
itagoza hari na usanga ababyeyi bo mu nkambi bohereza abana bari munsi y'imyaka 13 mu gukora iyi mirimo y'imbaraga akwavuga nk'uyu mwana w'umukobwa witwa Nitanga Josiane twasanze mu mwana wo mu Rutabura yaje gushaka akazi ko gusarura ibishimbo
nje mbana nabi batabona yambwiye za mu kino ndonde akazi nzokorera ibiharage manukane tuzoteke bibi nako arahagera n'umubi batabona bagenda bamufatiye inkoni yaje hose nchambona uzi na nchambuka tuzana naciye tutugana
ubwo ubona rakaye kazi uzakora wowe
ako atonyeka ko sinzogakora
kameze gute na gute
narakwikoreye ibiharage no byikoreye no kubisoroma no kubagara imyumba
kuhande ko baturage b'abakongomani bakoresha izi mpunzi z'abarundi batangaza yuko umusaruro bavana mu buhinzi wiyongereye muri imyaka ibiri nkambi yo mu Rusenda imaze muri territoire ya Fizi nkuko tubikesha Nkinzingabo Eric umuturage wo mu Rutabura ukora umurimo w'ubuhinzi
kuva abarundi batangiye gukorera hanga bizadufashije byinshi kuko hariho imirima myinshi tutahingaga yabaga irimo amazi rero abarundi ngo bagera hangaha y'amazi bakayaca hahandi hari igishanga bakahinga neza cya gishanga bakagikura mu butaka bakagishira imusozi ahantu hagakamuka tugatangira kwahinga ibigori n'ibishimbo kuvaho batangiriye kuduhingira twejeje ibintu byinshi ibishimbo n'ibigori byinshi
bingana gute ugereranyije
njewe ku uyu mwaka ushize nejeje nk'udupfuko mu gikongo nejeje nk'udupfuko dutandatu tw'ibishimbo naho ibigori nejeje mbese nk'ibiro bigera nko kwijana 200
Shefura wirutambwe wa kane umuyobozi wa Rukarita Rutabura rurimba aratubwira imwe mu mihana izi mpunzi ziza gushakiramo imirimo yo guhinga ndetse n'ubu byo zibanye n'abaturaga yobora
barangira mu Rutabura mu bivumu muri Kabembwe barahushuka za rurimba na za magunga kugeza nabibogobogo baragerayo naho batagera mu karere ka Mafurato barahagera
bakorana gute n'abaturage bawe
dukorana neza kabisa nta kibazo kabisa n'abaturage ngabandi turanavuga n'ururimi rumwe mugabo nini inshuti nta kibazo dufite kabisa nta kibazo urabona kuko bizira abaturage urabona nta mbaraga bafite nishi cyane zo kuvuga ngo umuntu yovuga ngo bafite ibibazo
tumenyeshe yuko hari n'izindi mpunzi z'abarundi zikorera muri iyi mihana imirimo yo gubumba amadafari kuragira ndetse no kubaka amazu bedatse ngabo kubwijwe rya Amerika kuri Mugono ho muri territoire Fizi
urakoze Vedaste ngabo tuvenga aho kuri Mugono dukubitire gatonya mu gihugu cy'u Rwanda aho kuruno wa kane igenekerezo rya 2029 ariho hatangura mu gisagara ca Kigali indwi yahariwe akaranga k'abarundi ku mpunzi ziba mu Rwanda kandi rero akajyo ko kwirabira umurisho w'ingoma kwerekana ibirangurwa n'abarundi harimo nko kudisha inkoko canke naho gukora amasakoshi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye abari bitabiriye ibyo birori bakaba barashimiye cyane impunzi z'abarundi kuko ngene ziriko zirabungabunga akaranga kabo umunyamakuru wacu Desire Hatungimana yaduteguriye ino nkuru abanza twumvisha uwo mudisho w'ingoma
ibikorwa byiyondwi hari wakaranga k'abarundi byuguruwe n'umurisho w'ingoma abatimbo bavuye mu mihingo itandukanye y'Burundi bazihaye umurisho barerekana ko ikibanza cy'ingoma atawo caroye mu gwaruka gwahungiye mu Rwanda umwe muri bo yamenyeshije ko kiretse ko kwitaho akaranga ari ngombwa izo ngoma bavuza zirabafasha no kuronka icyo barya kuko basigari babitumwa ku mumanzi
twebwe rero aho turi hose ingoma twarazihunganye umuco twarawuhunganye ni ututuma tuguma twibuka ko turi abarundi kandi tezo kwama tubikomeza tuvyereke n'abari nyuma yacu bakiri bato kugira ngo babandanye nabo bakunda igihugu na cyane cyane kuko niko karanga mutima nyamukuru tutegerezwa kwigisha ugwaruka rundi ababaye mu Burundi batari baravyitayeho cyane ababaye hanze babibonye bushasha kugira ngo baje hamwe n'abandi bose bateze imbere igihugu cyabibarutse
ugwaruka rwari rwitavye ivyo birori rumenyesha ko naho batakiri mu gihugu cyabo akaranga koko bagahunganye
ibintu vy'akaranga ni ibintu bikenewe cyane ugiye tuba turi mu buhungiro ubwa mbere twebwe icifuza nyamukuru cyari cyo gusubira iwacu turi mu buhungiro turabona itandukanye ryaho turi niyo twavuye bigatuma bidukuramo icyizere bigatuma twihebura ariko iyo turiko turibuka ivyo iwacu birasubira kuduhuriza hamwe n'abantu tukumva umunezero tukabona kubona umwizero ko tuzabona gusubira iwacu muzanze tuba turiko turaba mu Burundi tubabona ko Burundi butugendamwo mu mutima nubwo twe tukabihagazemo tutabugendagendamo mugabo ubwo twarabwimukanye
umukenyezi umwe yari muberekana ivyo bakora ajisha ibitako n'amasakoshi amenyesha ko kuje hamwe n'abandi vyamufashije kuguruka mu mutwe uno munsi akaba yivugira ko abana biwe ataca bipfuza ngo babure
hari cyo wunganira mu by'urugo twatundi duto duto wahora ubura urashaka kuturonka nk'imboga nk'ivyamwa by'abana urashora kuturonka twatundi duto duto wumva ko twaza twunganira uburyo uba ukeneye mu rugo ntushobora kuturamo kubera nta hanini ndagera kuko niho nkibitangura ariko ndafise icyizere ko nzogera kuri nizera ko uko bizogenda uko imisi izogenda yiyongera bizogenda bigenda neza
ntakamuha nk'abakenyezi nkawe bashyize mu buhungiro bakigunga bakihebura ugasanga bagumye muhira kandi barafise umutwe wo gukora
rero ndabakangurira ko bova mu nzu bakaja mu bandi bakareka kwigunga bakaganira ibyumviro bafise babona byo bagirira umumaro bakabiganiriza abandi kumbure byo batera intege yo kugira icyo bakoze intangiragora ariko nibaza bagerageje bakagira umwete nabo ko bogera ku kintu gikomeye kigaragara kandi cyiza
userukira impunzi ziba mu bisagara bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko akaranga ari karanga muntu yerekana isura y'igihugu asaba rero impunzi kwerekana ko zarezwe
turi mu mahanga duhura na byinshi duhura n'imico myinshi duhura nibitugora duhura n'imisozi myinshi ariko iyo tuko turabibutsa iyo bavuye n'ico bari ico rero kirabafasha gose kwibuka yuko hari icokwe kubaha bakamenya ngo mpuye n'umunyamahanga nkwiye kumwubaha kubera hari indero y'abarundi baronse
kuri uno wa gatanu igihe cy'isaha 9 bitekanijwe ko umugwi w'umupira amaboko w'ikigali utana mu mitwe n'uw'inyamata mu ijoro naho habe igiteramo c'imvyino n'indirimbo z'Uburundi hifashishijwe ibikoresho kavukire nk'inanga imiduri n'amakembe ico giteramo kikaza kubera ikicukiro mu kigo Oasis Dope Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
imbere yuko rero tubatahiriza abanyi no nkurice ku masonga yo mu ntara bamwe mu bagabo batawe n'abafasoni bubakanye muri komune Musigati ntara ya Bubanza bagakurikira witwa Zebia mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba ko abajejwe amategeko n'ikibano boborohereza bakahukana ivyo babisaba inyuma yaho bamwe muri abo bapfasoni bariko baragaruka mu ngo bari baravuyemo ariko bagashikira mu matati kuko basanga baramaze guharikwa inkuru dukesha umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza. Rero ijuga America n'icuti bakunzi twongere tubahe ikaze akaririmbo ngo ni gucyo aho muri mu makambi aho muri ngaho mu ntara twibaze yuko muri ko muramerwa neza uko muvyumva uko mwumva weekend yanyu twebwe turaza kugerageza kwasha mu turirimbo nkuto wa mbere twakire ku murongo kugira ngo ashobore gutasha Philbert ari mu kambi ya Mutendeti. Philbert miriwe neza
Namahoro.
Murakome ngaho Mutendeti.
Yego turashima.
Havugwa make.
Namahoro n'ukuri asizigwa turikwari kwishiye amaexamen twara amajumba namahoro turashima kabisa.
Amaexamen mwarahejeje. Uri mu mwaka wa kangahe ga Philbert?
Mu mwaka wa mbere nyuma y'ishyo shingiro.
Yishwe nshingiro. Mwarorohewe mwakoze ibibazo byo mu gihugu cha Tanzania canke mwaronkeje ibibazo byo mu Burundi.
Ibibazo twakoze bakoze mu gihugu cya Tanzania.
Ego.
Ego.
Mwari mwashoboye guheza intonde zose kuko nko mu Burundi hari habadushikirije ko intonde batari bwaziheze ugasanga byaragoranye. Mwebwe mwari mwashoboye guheza intonde z'ibiganiro z'ibi murantunga. Intonde z'ivyigwa byanyu.
Oya ni twari bwamaze kugira kwiga tuzobandanya kwiga mu kiruhuko nyene.
Mhm. Nuko rero Philbert utashe abawe ufise ku mutima.
Yego.
Aha.
Kandi naje atuye banje bari mu Burundi aho mu ntara ya Ruyigi.
Aha, Philbert hariho ukuntu telefone yawe twumva irimo imiyaga, sinzi ko ushobora guhagarara neza uwo budufashije cyane.
Yego.
Aha.
Atuye banje bari mu Burundi mu ntara ya Ruyigi ufite papa wanje kwa n'ikindi Federino.
Mhm.
Na mama wanje kamiburo karini yabagiye gose tubagati no namahoro tubakomeye neza naho zifite impunzi zigoye. Abene watu basigaye mu Burundi nabo nyine ndabatahije utwamenye Imana Severe na Mpawe n'Imana Samuel nabo nyine bagiyeho ndabatahije n'ukuri. Namwe ni watu ino ikwa niyongire mishake nabo nyine ndamutahije n'abanyi bose tubane no nyine ndabatahije.
Ego ni Philbert aho mu kambi ya Mutendeti uhamaze igihe kingana gute?
Igihe kingana n'umwaka umwe.
Igihe kingana n'umwaka umwe muri Abarundi bangana gute?
Ibihumbi mirongo itanu na kimwe n'amajana hejuru.
Ibihumbi mirongo itanu na kimwe n'amajana hejuru.
Yego.
Nuko rero Philbert tukwitumire ku Barundi bari ngaho mu ikambi ya Mutendeti kino kiganiro ni gwanyu hakagira icyo mwumva mushaka ko tubashikira ko ntimuzotangwe kutwandikira mukoresheje email yacu radio yacu @gmail.com hama mutubwire yaba amakuru avuga ngo ahiwanyu mushaka ko tubashikira ko
yego
canke ibyo namwe mushaka kudusabikaniriza. Turafise na WhatsApp mushobora kutwandikira ko canke mukaduhamagara ko ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe.
Yego.
Urakoze cane gose Philbert.
Yego sana sa karirimbo mushyako karirimbo ka Medi akariko kose.
Akarimbo ka Medi akariko kose. Ndabona Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma kwemereye araheza cabikurikiza. Urakoze cane gose.
Mhm. Sawa.
Mhm. muradutunga murumva yuko telefone yiwe itari meze neza ariko tukizera yuko ayandi ma telefone biza kugenda neza rimwe na rimwe abatwumva ari mu gihugu cha Tanzania canke muri Congo ama telefone nka bari ko ararengana neza Amerika wa kabiri ku murongo miriwe neza miriwe miriwe aha turi kumwe nande ku murongo wa telefone
muri kumwe na Mashimango y'umusambi y'utamurugo cha Tanzania
mu gihugu cha Tanzania
yego
Mashimango ngaho mu gihugu cha Tanzania havugwa maki
amuru cha Tanzania havugwa amahoro Okay, okay, koko nanya ibaraga honza rye nyine nyine acha kudurumbana. Pati bali nk'abantu habinyereye dukeye bakaborego na yandi muri usangi na mahoro.
Yego, aho mu gihugu cha Tanzania gamashimanguri mu ma quartier atandukanye canke uri mu ikambi.
Eh, mu ma quartier.
Uri mu ikambi?
Yo kuri mu ikambi, n'ikindi utandi mu ikambi hagati ndi monde.
Uri mu ikambi yandutse maze igihe kingana gute ngaho mu ikambi yandutaga mashimangu.
Ikonda hako izima kanino zoko na hele mikambi inya rukuto mkwezi kumo nani umbewe na tina kata
uchawi muka usha kiki
uchawi muka kwa ito gevali watu imo ye uwa mikambi inya rukuto uza mikambi indota
ego nuko Mashimango gashaka yuko tugutahiriza bande
ndagomba kuna hiriza umuzei wande ifani hivyo kula kuzana limo nara ya muramza kwa hati yegiye kinini ya inimo hivi gomo kwa yaba hini kwa hivyo kubona na data managuma kwa muna hiriza na wutufoka na bosa hivyo mbiyo kufuza zambi ya naba vizio hivyo hivyo kula kuzana hivyo hivyo muramza umuzei wande kwa na umagaze serze hivyo kitega na vende watu mwaitwa jakitoni ari igitega nabandi bagirabona baye muro yeginya bisinda nkangendura bona vena nabandi nabandi
abo bose ukabipuriza ikiga Mashimango
abo bose ndabipuriza ko two senga imana kugira ngo umutekano muri gutacu burundu garuke tudafere kubona ari sinda imana tuvuga ati amen amen
urakoze cyane bavuga ngo buzoca ugira umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya nduta Tanzania
Yego namwenda basini ye imani bareza gire mugire mutaga mwiza murakoze cyane kutiyumvira ko
murakoze gose nuko ijwi rya Amerika sabwe
mukabise boka
sa
wagomba ni nige bika yose bakamaze kudusa makarimbo kamukombozi turagakunda cyane
akari ko kose
akarimbo cyane cyane kamukombozi
eh
amuka bogati kumara imyaka 27 mu buhungiro
ariko inosa muhinga bw'ivyuma mbwe yuko adashobora kwemera ubuki ategeka ngo mugabo araza kugerageza kuronderere utundi tuza kuguhimbara ntacu sabwe
yagira ku ikiganiro yo muriko muragira ikiti wanyu mu ntara bisa gutumviza ku radiyo ya Amerika
murashaka kutumviza ku radiyo ya Amerika
ni najari najari
ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu isahindwi hama kumisi ya gatandatu mu gitondo mukongera mugasubira mukumviriza kwa mbere mu gitondo mukongera mugasubira mukumviriza
sawa yesa baheza gere tamwe alanga baheza gere ivanye naho musenga
urakoze cyane gose ibyo ari byo byose hari imana ngirango ugira umunsi mwiza Mashimango
ijambo ry'Imana iravaye uko umuntu akomeza kwihangana bidojo bwo kagira zuzire mu gihe cy'iwacu
urakoze Mashimango ugira umunsi mwiza ngaho mikambi ya nduta
Murakoze cyane Imana ibaheza gihe.
yamba nyendenge ngomesa kwa nani mutima nagerageje kubifamo none nsanze dushaka titweyo kakashwi kawe.
Ijwi rya Amerika tukubitire gatonya mu gihugu cha Malawi aho duse ku murongo wa telefone Théogène. Miriwe Théogène.
Miriwe neza.
Murakomeye?
Ndakomeye neza murawo nama.
Ego dushima Imana. Théogène muherereye neza na neza he mu gihugu cha Malawi?
Nimerereye muri Zambia na muri Malawi.
Uri muri Zambia si muri Malawi. Aha, amagana hega Théogène.
Nimerereye mu mujyi wa Lusaka.
Lusaka. Aho Lusaka havugwa ibiki?
Lusaka rimwe ikorwa ko bisanzwe.
Mhm.
Umutekano uraharusanzwe usesuye.
Mhm.
Ako ibibazo bya politike rimwe na rimwe hari igihe tudakora bitewe n'imvururu ziyo ariko ntabwo ari cyane nko mu bihugu duturukamo ariko ubu nta kibazo turatekanye.
Nuko Théogène ukaba wifuza gutasha?
Nifuzaga kuvugana n'umuntu ku murongo wa telefone sinzi nimba yaba yabonetse.
Uradutunga ntiyashoboye kuboneka ariko ntaco utasha ufise ku mutima?
Okay. Mhm. Ndakasha ara bikizanye bijya muri IPRF kifitiro.
Mhm.
Ndakuzwa n'abantu bose batuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mushubi.
Mhm.
Ndakasha n'abantu bari i Kanombe.
Urakoze cyane gose Théogène ngaho Zambia Lusaka ugira umunsi mwiza na wewe.
Namwe murakoze cyane Imana ibahe umugisha.
Turawakiriye. Rero nshuti bakunzi muri mu makambi yatandukanye Rusenda muri Congo, Mutenderi Tanzania, Zaleka Malawi, Ndusangaho muri Tanzania na Kival Uganda, Mahama mu Rwanda. Kino kiganiro ni gwanyu ingene mubayeho ayavugwa mu makambi. Radio yacu @gmail.com. abari mu ntara na mwebwe ntitubibagira, mushobora kutubwira ico mushaka ko tubashikira ko kuri kino kiganiro, ico mucibaza ko canke ico mushaka yuko twoshinikira ko kano karirimbo ka Medi gace kafasha kugira umunsi mwiza. Mwe muriko muratwumviriza muri ahatandukanye. akabari no ngaha dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe na Teriteka ryo kubana namwe tuzosubire ejo nkaho twatanguriye mugira umuntu mwiza
Baby.